Turabara mukije tubifuriza n'umunsi wa Mungu mwiza mwebimese muteza amatwi iradio ijo rya Amerika aho muri hose ikiganiro nidusangira ijambo icyo umunsi mugishikirizwa na Jobe nyene Pierre Clavier niyo nkuru kidushikana yarusha muri Tanzania muri yenduheze Sentare ya Afrika ijuru yagateka kazi na muntu yaburanishije imanza zibiri zitwariwemo igihugu cy'u Rwanda muti none izo manza nizihe byagenze gute u Rwanda rwabivuze ku iki ibi byose ni mukanya
Dusangira ijambo.
Urubanza rwa mbere n'umufasone Victoire Ingabire rwaburanijwe ku munsi wa gatatu w'igendwi ababuranira umufasone Victoire Ingabire babwiye Sentare ya Afrika ijuje ko bajeza agateka kazi na muntu kw'imyaka hafi 8 girihere afunzwe bidakurikije amategeko babwiye Sentare kandi ko ivyaha byose yagirizwa ataho bifatiye ahubwo ko ari abantu bategetswe kumwagiriza bagatako bakamuremenhaniriza nibigira nkana babwiye abacamanza ko ariho icaha kimwe Victoire Ingabire yagirizwe gikunda kwagerezwa umuntu wese abuze ivyo leta y'u Rwanda idashaka umufasoni Maître Caroline Busman ava mu gihugu c'Uburundi yadomye rutoki kuri ico caha ico naco ni minimisation du génocide mu gifaransa canke gupfovya génocide mu kinyarwanda nkuko yabivuze yamenyesheje ko bitumvikana kuko ico caha kiri mu vyatumye Victoire Ingabire ahaneshwe igihano co gufungwa imyaka 8 ubwa mbere imbere y'ukurubanza gwunguruzwa akongera zwa igihano gushika ku myaka 15 yo gufungwa ababuranira Victoire Ingabire bamenyesha kandi n'ibindi vyaha bise ko ari terabwoba yagiriwe ivyo navyo no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho ugwanya leta FDLR hame no gushaka gushiraho yindi migwi y'abagwanyi amacakubiri kuba afise ivyumviro byihonya bwoko canke ingenga bitekerezo ya genocide nkuko Maître Gatera Gashabana yabivuze mu majambo yiwe kuri ivyo vyaha hiyongera ko gukwirakwiza ibihuha hame no guhamagara abanyagihugu kwanka ubutegetsi buhari uruhande rundi rwa leta y'u Rwanda hageze ko ruhabwa ijambo ryo kwisegura urongoye Sentare yararuhamagaye atawitavye yaciye avuga ko leta y'u Rwanda itashimye kwitaba yagize ati naho biri uko twari twayimenyesheje neza umunsi w'urubanza Miketo Rwanda rwanditse rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko vyagaragaye ko hari abantu bagize ivyaha byihonya bwoko byakorewe abatutsi muri 1994 canke abahunze ubutungane bahabwa ijambo niyo Sentare ikene nuko ngo basaba ko uburenganzira bwabo bukingirwa kandi muri ayo masezerano hatarimo guha ijambo canke kwakira ikirego cuwamaze kwagirwa n'ivyaha nk'ivyo vya genocide abacamanza bari bashashe bari umunani umucamanza ava mu Rwanda umufasoni Mukamuriza Marie Therese ntiyari muri abo yari yicaye mu bandi banyagihugu n'abaserukira amashirahamwe yigenga baje kumviriza urubanza abo bacamanza bamaze kumviriza imburano z'uruhande rumwe babaje ibibazo bitandukanye wararongoye Sentare yavuze ko bibabaje kubona uruhande rwa leta y'u Rwanda rutahari kugira nabwo rubazwe wongere gwishure ko bibazo ku ruhande rwa Victoire Ingabire Maître Gatera Gashabana umwe mu bamuburanira yabwije ujya Amerika ico bagiza leta muri make
nuko twahuye n'urukiko tukarukadusaba kuburana kandi ndumva ari bwo bwa kabiri nza mbere y'uru rukiko iyo umuntu aburana imbere y'abacamanza bangana gutya ntabwo twari tubimenyereye ariko usanga ari ibintu byiza kubyerekeranya na experience sur le plan international kandi ibintu byiza kubyerekeranye no ku naya ma principe byerekeranye na n'ikiremwa muntu bono kuba hari byemezo inkiko z'u Rwanda zafashe izo gufunga uwo tuburanira imyaka ndumva ari 15 ariko mu gufata ibyo byemezo hakaba principe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri competence y'uru rukiko hari nk'ibwerekeye kuba baribanze ku bantu baburanye bemera icyaha ariko bafite undi mugambi kandi bakaba barabikoze babisabwe kuba abo bantu mbere yo gutanga ubwo buhamya barabanje gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko ntibigeze bagira ababunganira icyo gihe byaje kuza nyuma ruko madame atashye mu Rwanda kandi ibyo twakunze kubivugana mbere y'inkiko z'u Rwanda ariko ntabwo zatwumvaga.
Iyo deja rwemeje ko principe zerekeranye n'ikiremwa muntu zitubahirijwe, ndumva byaba bishimishije. Icyo gihe runafata ibyemezo kubyerekeranye n'icyo kiba n'iyo consequence izo violation.
Madame Ingabire Victoire yafashwe atabwa muri yompi mu mwaka w'2010 atabutse mu gihugu inyuma y'imyaka 17 yaramaze hanze. Iruhande gusaba ko uwo baburanira arekugwa, babwiye sentare ko hari n'amategeko abiri akwiye gufotwa kuko abonyanga agateka kazi na muntu.
Ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Umuntu yarezwe n'ibyo byaha, amategeko usanga adafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko, kandi hakaba n'iriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression.
Bivuze ko ushaka wari wese ashaka kwitwaza amategeko akagukuryanga iteka
Ben wongurezwe ntabwo bari afite umutekanye bihagije kugira ngo yiregure kuko atabazi neza droit à l'information des faits précis. Aha ngaha twibanze ku cyemezo cyafashwe na Commission africaine mu rubanza baregaga mu République démocratique du Congo y'abantu bishe President Kabila. Ubwo niba abantu nk'abo ngabo baregwaga ko ubwicanyi bashobora kwemera ko bafungurwa, ndumva n'aha ngaha dushobora kubisaba. Ufite ni kote yafata icyo cyemezo ikabasaba kuko kote ntabwo ariyo yajya kubarekura. Uwo turega niwe ushobora kubikora.
Abaharanira agateka kazi na muntu baragize icyo bavuga ku gusiba kwa Leta y'u Rwanda mu rugo rubanza. Maitre Donald Deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri Afurika avuga ko u Rwanda rwahombye akajyo ko gushikiriza icyo rwiyumvira.
Kwa maoni yetu kama wanasheria wa Afrika, tunafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa. Ingefaa
ati tubona ko Rwanda hamwe n'uburanira batabyifashamo neza bakoze amakosa, byari kuba byiza baje bakagira ico bashikiriza muri sentare nimba rico banka canke bahanura, byari kuba byiza bivugiwe mu rubanza aho kubivugira hanze mu nzandiko gusa. Amategeko yaba aya masentare asanzwe canke aya masentare mpoza makungu avuga ko urubanza rubwirizwa kukubandanya naho uruhande rumwe gwo kwanga kwitaba. Ubu rero ko uwitwaye yaje sentare zofata ingingo inyuma yo kukumwumviriza, tuvuga ko Leta y'imyaka yo keza ko kugira ico ivuga kuko ingingo izosomwa kandi u Rwanda rubwirizwa kuzoshira mu ngiro uko biri kose. Ikindi nuko hari aho bihendera kuko ibyo bihugu nyene byaremeje amasezerano ashiraho iyi sentare,
mkataba wa haki za kibinadamu na za kijamii ambao ndio imeleta mahakama hii.
Murugo rubanza sentare yasabye ababuranira Madame Victoire Ingabire gushikiriza ibyo basaba mu nzandiko mu kiringo kitarenze indwi imwe, nayo ingingo ya nyuma ikabitekanijwe kuzosomwa mu mezi atatu ari imbere. Umunsi umwe imbere y'uko urwo rubanza rwa Madame Victoire Ingabire ruburanishwa, ibiro vyandikiro ry'imanza Gref muri Senegal Afrika ijuru agateka kazi na muntu byari byavuze ko haheze ukwezi byakiriye urwandiko rwa Leta y'u Rwanda ruvuga ko ico gihugu chance kwitaba. Nawe biro ko Senegal Afrika ijuru agateka kazi na muntu yabwiye ijuru rya Amerika ko ivyo birego vy'u Rwanda taho bifatiye, yamenyesha ko atakibuza ku rubanza kwa Madame Victoire Ingabire ruburanishwa. Yo sentare yavuze kandi ko mugiye bagera ko ugo rubanza rusomwa hataraboneka abaserukira Leta y'u Rwanda ngo bisigure izofata ingingo ya nyuma urubanza rugasomwa. Urubanza rugira kabiri rwaburanishijwe muri yindwi na sentare yubariza agateka kazi na muntu no rwa General Kayumba Nyamwasa nabo bari kumwe. Ingingo ya nyuma ikaba yasomwe kuri uyu wa gatanu. Batanze ibirego vyabo muri sentare itariki 22 ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2015 bitwaye basaba ko sentare ya Afrika ijero gateka kazi na muntu yohagarika umugambi wa Leta y'u Rwanda wo guhindura ibwirizwa shingiro. Sentare yavuze ko ingingo cane cane ijana na rimwe y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Rwanda ariyo abagabo bavuze ko iteye ingorane. babwiye sentare ko hamwe iyo ngingo ihinduwe yohubu basha umukuru w'igihugu hari Paul Kagame we gusubira kwitoza banasavye ku iyo sentare yotegeka inama nkenguza amategeko y'u Rwanda kutakira urwandiko na rumwe rw'abanyagihugu basaba ko iryo bwirizwa shingiro ryohindurwa babwiye iyo sentare kukwiyamamaza mu gihugu nk'iyo ngingo yinduke byakozwe habonyanzwe amategeko akingira agateka kazi na muntu u Rwanda rwateye ku mukono. Ikindi bavuze nuko ngo hari n'abanyagihugu batewe ubwoba ngo batore ego kwibwirizwa shingiro rihindurwa kandi ubwabo batabishaka. Wararongoye sentare yaciye avuga ko yakiriye ivyo birego byose kandi ko nuwitwariwe ari leta y'u Rwanda yagize ica bivuga ko iyo nayo leta y'u Rwanda yabwiye sentare nyabona kwitwa kwakira ivyo birego. Leta y'u Rwanda yavuze kandi ko mu bayitwariye harimo abagirizwa ibyaha bikomeye harimo ivyo nyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994 gucyo ku birego byabo atashingiro bifise. Ikindi leta y'u Rwanda yamenyesheje sentare nuko harimo naba ciriwe manza bakagirwa n'ivyaha muri sentare ya gisirikare nka General Kayumba Nyamwasa abandi bagacirwa ibihano na sentare za gacaca. Icegeye cyutwara sentare yubahiriza agateka kazi na muntu yagize ati sentare yari yiteguriye kumviriza imburano no gucurubanza imbere y'uko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro aba aho hari tariki 17 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2015. Ati nico gituma twari twateguye ko urubanza gumvirizwa hagisigaye nk'ukwezi kumwe no kuvuga itariki 25 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Umucamanza Ben Kiyoko yongeye ko ati abitwaje bace basaba sentare kunguruza isango kuko hari abatari bafise ivyangombwa bibashikana yarusha muri Tanzania kuburana. Uwo mucamanza Ben Kiyoko yabandanije avuga ko abitwaje atasango yindi bigeze batanga y'imbere yuko amatora y'ibwirizwa shingiro aba. Ati rero kubera izo mvo zose byatumye atangiye ngo ifatwa na sentare imbere yuko amatora aba. Yarangije urubanza avuga ati sentare fashe ngingo ko ivyo abitwaye byose basaba bibaye imfagusa kuko byataye igihe. Izo manza zose zahuriranye nuko kuva itariki imeze uko kwezi kwa gatatu byemejwe na sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu kw'ico gihugu kitakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu babyo kwitira iyo sentare ku gite cabo canke naho baciye mu mashirahamwe yigenga. N'inyuma y'umwaka wose ico gihugu gisenywa amasezerano yatanga ubwo burenganzira. Ijwi rya Amerika ryabajije ubutwari iyo sentare ikizoca gikurikira. Umucamanza aturuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire Sylvain Auré, notwario sentare.
Le Rwanda a fait cette déclaration mais l'a retiré.
Ahagira tu Rwanda gwatuye umukono ku masezerano ariko rwaresubiye ko rurasinyura. Ati ca mbere twakoze twaravyakiriye hama turiko turaba inkurikizi kuko hari manza zari zarashingishijwe n'abantu ku giti cyabo canke amashami yigenga. Ati yo ngingo ntikora kuri izo manza. Ati cangombwa tugiye gushira imbere nuko ibihugu byinshi mbere bikunze byose byo kwemerera abanyagihugu kwituriye sentare mu gihe bahotewe n'inzego za leta. Ati na Rwanda rwasinyuye abanyagihugu n'amashami yigenga baracafise uburenganzira bwo guca muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nayo ikatwitura nkuko biri ku bindi bihugu nka Libya canke Kenya. Ati hari manza zirahaza ivyo bihugu
Kenya par exemple parce que c'est la commission qui nous a saisi.
Runane rw'abashinwa manza muri Afrika Union Pan-African des Avocats rubona ko iyo ngingo ya leta y'u Rwanda ari gusubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu. Maître Donald Deya ni watwara ugo runani
kwa niaba ya wananchi wa Rwanda kwa sababu kumbuka kwamba kila kitu ambacho tunafanya ni kwa niaba ya wananchi si kwa sababu ya niaba
ya abanyagihugu b'abanyarwanda kuko mwibuka ko ibyo barangwaza bakora byose ari kunyunguza z'abanyagihugu kwikuramwo n'uburenganzira bwa leta ariko twebwe tubona ko ari bibi ku banyagihugu kenshi mu masentare mpuzamakungu nka CPI n'izindi indongozi muri Afrika bavuga ko batumvirizwa abanyafrika barenganywa. None raba namwe iyo turiko twikuramwo muri ayo masentare byerekana ko natwe ubwacu indongozi zititayeho abo zirongoye. Nibyo ku muntu wa gusa ariko hageze ko agateka k'abanyagihugu kubahirizwa ntagikogwa. Birasabwa ko abanyagihugu bwabo bahaguruka bagakingira agateka kabo kuko nta kindi dukoresha ivyo duhabwa n'amategeko n'amashami yose turimwo tubwire badutora ko badukingira duhereye kuri banyuma 10 abatwara ibihugu akarere mbere na Afrika yose
kuanzia katika kata nyumba 10 kwenda katika hadi nchi, serikali la nchi, serikali ya jumuiya, hadi serikali la Afrika.
Aho niho utwara yosentare afatira mu kuvuga ko kenshi bihugu bidashira mu ngiro ingingo z'yosentare.
Que les décisions de la Cour sont obligatoires et exécutoires.
Atamategeko avuga ko ingingo z'isentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyene, ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze. Ati gusa inama shikiranganje umwe bwa Afrika nibwirizwa kubikurikirana, atahande naho amashami yigenga n'amaradiyo nibo bagondoza amareta gushyira mu ngiro izo ngingo. Ati kindi nuko umuryango umwe bwa Afrika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'isentare. Mu bacamanza 11 bagize iyo sentare harimwo umunyarwandakazi umwe, Madame Mukamuriza Marie Thérèse. Kubutwara iyo sentare ni bisanzwe.
En fait, pour être élu à la cour,
agira ati kugira sentare yakire umucamanza ni uko igihugu ciwe kiba cemera iyi sentare, nubwo kitoba cemera abanyagihugu bacu kuyitura. Nubwo tubona ko sentare imaze kumenyekana, impinga iracari ndende, tubwirizwa gukomeza igikorwa cyo kuyimenyekanisha. Dutera kamo n'ibindi bihugu kwikubita gashi bagashira mu ngiro ivyo bonyene biyemereye mu gutanguza iyi sentare, kuko ni nabo bayishizeho. Intego n'uko Afrika yose yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu
total au niveau de l'Afrique.
Ihuriro ry'amashirahamwe yigenga akorana n'iyo sentare ribona ko iyo ngendo y'ibihugu vya Afrika ari yibandanya guhonya ngagateka kazi na muntu. Dieudonné Wedi Jamba n'umunyamabanga mukuru w'iryo huriro.
Le plutôt serait le mieux parce que nous savons que dans le continent il y a beaucoup.
Ivyo bihugu bitarebeze amasezerano nibibikore vuba, kuko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa muri Afrika. Ababikorerwa nabo ntibatunganirizwa mu bihugu iwabo, canke naho bagatunganirizwa nabi ntibishimire ingene imanza zaciwe. Aho niho rero iyo sentare yabwirizwa kunyarukira, ariko ivyo bihugu bitarasinya amasezerano murumva ko inzira zose ziba zugaye.
Si la cour n'a pas compétence dans ce pays là, vous voyez que l'accès à la justice est fermé pour ces victimes là.
Ibihugu bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ni Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, Cote d'Ivoire na Tanzania. Imbere yuko dusozera kino kiganiro, tumenyesha ko sentare yari ifise imanza zitandatu zitwariwemo u Rwanda, ubu hasigaye zitanu kuko rwa General Kayumba Nyamwasa rwasomwe. Bakunze bijuje Amerika ni hano duce turangiriza ijyanye dusangira ijambo cy'uyu munsi. Mu ofisi kibazo canke icyumviro muduterera mutwandikire ku buhinga bw'ingurukana bumenyi kuri email yacu ni radio yacu @voanews.com, canke naho mudusange kuri Facebook ni VOA radio yacu. Mwari kumwe na Pierre Clavier ni inkuru yarusha muri Tanzania ku bw'ijuje Amerika. Turabashimiye, mugira amahoro, mutunge mutunganirwe.